Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ibihugu bya Mali na Burkina Faso byatangaje ko bifata icyemezo cyo kohereza ingabo muri Niger kurwanya abasirikare bahiritse ubutegetsi nko gushoza intambara kuri Mali na Burkina Faso.
Le gouvernement de transition du
Burkina Zibacyuho za Mali na Burkina Faso zirasaba ingabo kuba maso ziteguye gutabara abaturage ba Niger muri bihe by'amage byugarije ubusabane nyafurika. Jean Damascene Ouedraogo, umuvugizi wa leta ya Burkina Faso. Abana barenga 300,000 b'Abarundi bajyanywe gukora akazi kameze nk'uburetwa mu bihugu bituranye n'u Burundi.
Baratwawe nk'inyagano mu bihugu bya Tanzania n'igihugu cya Congo. Aho onye muri igihugu cya Tanzania tukaba dusanga ariho hajanyweyo abana benshi cyane. Abana bose hamwe rero batwawe nk'inyagano mu gihugu cya Tanzania n'abashika 185,000 bose hamwe bakaba ari bice 58 n'uduce 98% ku ijana.
Prime Mbarubukeye, umuyobozi wa Honnêteté où est ton frère, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu bya Mali na Burkina Faso byatangaje ko bifata icyemezo cyo kohereza ingabo muri Niger kurwanya abasirikare bahiritse ubutegetsi nko gushoza intambara kuri Mali na Burkina Faso. Itangazo rihuriweho ryasomwe n'umuvugizi wa leta ya Burkina Faso riravuga ko gutera Niger bisobanura ko Mali na Burkina Faso bizahita biva mu muryango wa CDA awo bikifatanya na Niger n'abaturage ba Niger kurwanya wabateye.
Le gouvernement de transition du
Leta zibacyuho za Mali na Burkina Faso zirasaba ingabo kuba maso ziteguye gutabara abaturage ba Niger muri bihe by'amage byugarije ubusabane nyafurika. Jean Damascene Ouedraogo, umuvugizi wa leta ya Burkina Faso. Ku yandi makuru ya Niger n'ahandi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo. Abasirikare baherutse gukora coup d'etat bataye muri yombi abategetsi bo muri guverinoma bahiritse ejo bafunze abari abaminisitiri babiri.
Bahagaritse umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, umushikiranganji ajejwe ubutare n'ujejwe ibitoro, Mahamadou Sani Mahamadou, asanzwe ari umuhungu wahoze ari president Issoufou Mahamadou. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati no gutwara abantu n'ibintu n'icegera ciwe baza baratawe mu mvuto. Umugambwe uri ku butegetsi watangaje ko ihagarikwa ryawo bategetsi byerekana ingendo y'igitugu yabayoboye abakoze kudeta muri Niger. Wasavye abanyagihugu kuja hamwe bagakingira demokrasi ihagarikwa ryawo bategetsi ryatangajwe umunsi umwe inyuma y'uko president wa Chad Mahamad Idriss Deby ashitse muri Niger kugerageza guhuza abakoze kudeta na leta yatembagajwe. Kudeta muri Niger ikurikiye izakozwe n'abasirikare mu bihugu bibanye vya Mali na Burkina Faso mu kiringo c'imyaka 2 irangiye. Ivyo bihugu vyombi vyateye ihengamira ku Rusiya nk'igihugu bicuditse. Abakoze kudeta muri Niger bavuze ko batembagaje president Mohamed Bazoum kubera ubuyobozi bwiwe bubi hamwe n'ishavu gyerekanywe n'abanyagihugu ku kugene leta yiwe yavyifashemwo kuvyerekeye ibibazo vy'umutekano vyatewe n'intagondwa z'abayisilamu.
Aba basirikare bakoze kudeta muri Niger baremeza kandi ko Ubufaransa barimo gutegura kubatera kugira ngo bubohoze president Mohamed Bazoum banasubizeho ubutegetsi bwe.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa ntibwemeje canke ngo buhakane ivyo vyagirizo. Yamara leta y'Ubufaransa yemera ko Bazoum ariwe mutegetsi yemewe w'igihugu ca Niger. Leta y'Ubufaransa ishimikiye kuvyerekeye gukingira abanyagihugu bayo n'inyungu zayo muri ico gihugu. Umuryango w'Ubumwe bwa Afrika n'Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU hamwe n'ibindi bihugu bikomakomeye harimwo Ubufaransa vyari yamirije ingingo y'abasirikare gutembagaza leta yavuye mu matora muri Niger. Amakuru yerekeye imigambi y'Ubufaransa abaye umunsi umwe nyuma y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO rifatiye ibihano abasirikare bakoze kudeta muri Niger. Ryaratangaje ko rishobora kurekurira ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare mu ntumbero yo gusubiza Bazoum ku butegetsi. abasirikare bafashe ubutegetsi bari bagabishije imbere yaho abanyamahanga boba bariko bategura ibitero ivyo ari vyo vyose bigenewe kubohoza bazum mu kuvuga ko vyo vamwo iseseka ry'amaraso n'akajagari. Perezida wa Chad Mahamat Idriss Deby yaragiye muri Niger mu mpera z'indwi turangije kugerageza kuba umuhuza. Yatangaje ko yabonanye na bazum n'umukuru w'abasirikare bakoze coup d'etat General Abdurrahman Tiani mu kigoro ko kuraba uburyo bwo gutorera inyishu iciye mu mahoro kubiriko bibera muri Niger. Yamara nta birenga ngaho yatangaje.
Uburusiya bwongereye ibitero bya misile kuri Ukraine kubera ko nayo igaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya.
Umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko kubera Ukraine yananiwe mu bitero vyayo vyo gusubira kwigarurira ibice igihugu cyo cyafashe yikishimikira cyane cyane kuvyerekeye gukora ibitero by'iterabwoba mu bibanza by'igisivile. Uburusiya ku munsi w'Imana urangiye bwatangaje ko bwasambuye indege zitagira abadereva bita drone za Ukraine zari zije gukora ibitero ku mugwa mukuru Moscou no mu kigobe cya Crimea Uburusiya bwigaruriye mu mwaka w'2014. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko ingwano yagarutse ku butaka bw'Uburusiya ko uko ariko ibintu byari kugenda. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yatangaje ko igisirikare cyafashe ingingo kurushiriza zigenewe kwikingira ibitero biturutse mu kirere no mu mazi. Abategetsi b'Uburusiya batangaje ko ibitero by'indege zitagira abadereva za drone Ukraine yerutse gukora ku mugwa mukuru Moscou ari igikorwa cyo kwiheba kubera Ukraine iri kiratsindwa ku rugamba.
Urakoze Fidel niyo ngabo kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abana barenga ibihumbi bitatu bagurishijwe mu bihugu by'abaturanyi nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ibyo biremezwa n'ishyirahamwe Onelechte we ton frère rirwanya ubucuruzi bwa kiremwa muntu mu cyegeranyo riheruka gushyira ahagaragara. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Iyo shirahamwe rivuga ko abo bana baturuka mu ntara z'umanuka ubushyira ubuseruko n'uburengero hamwe n'uburaruka ubushyira uburengero n'ubuseruko zose hamwe n'intara cumi na zone cyankuzo ruyigi mu yinga Rutana Makamba Rumonge igisagara cy'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura hamwe na Cibitoke na Bubanza. Prime Mbarubuke umukuru wa ONST we ton frère avuga ko amatohoza ishyirahamwe ryo ryakoze yerekana ko urucuruzwa rw'abantu rukiri impamo mu Burundi kandi ruguma rwiyongera ku murindi uteyakoba.
Umwaka 2022 abana barenga ibihumbi bitatu na 362 baratwawe nk'inyagano mu bihugu bya Tanzania n'igihugu cya Congo. Aho onye muri igihugu cya Tanzania tukaba dusanga ariho hajanyweyo abana benshi cyane. Abana bose hamwe rero batwawe nk'inyagano mu gihugu cya Tanzania n'abashika 186,000 bose hamwe bakaba ari bice 58% n'uduce 98% ku ijana.
Iryo shyirahamwe rivuga ko ubukene bwo mu miryango ahanini ari bwo butuma byorohera abakora ubucuruzi rw'abana kubaresha ariko si abana gusa ubukene bwomora n'abakuze n'icyo kimwe. Emmanuel Sakubu yasuhukiye muri kivu y'umanuko yizeye ubukiriro ariko siko yabisanze amaze kuva muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Yaganiriye n'umumenyeshamakuru Vedaste Ngabo w'ijwi rya Amerika akorera Buvira.
Iyo tugiye guca ingero baradufata abasoda b'abakongomani bakaja kudufunga no kudukubita bakadukubita. Aha rero twebwe inzara igira twikire hano kandi turanyagire ngo hano badufunga ngo nuko turabarundi ngo nta burenganzira dufise ngo bwo kuza guca ingero.
Wowe bigize bagufunga se?
Oya, hari habo abo bafasha ariko
ababyeyi batari bake naho abana babo batarajanwa kugurishwa bemeza ko babaye ibirara bitewe n'ubukene barimwo. Umukenyezi wo ku murwa mukuru wa politiki Gitega yabwijwe rya Amerika ko abana bataye ishuri kubera ubukene kuri we nta kazoza kababona.
Iravuze inkuru ikizigoza abana barahebye amashuri haje nihereka abana barabaye abatimbaye kumbo y'uburyo bukingene babaho.
Eka n'abandi bavyeyi bo mu ntara z'uburaruko buje burengero biganijwe rya Amerika ko ubukene bw'unyurwa n'iduzwa ry'ibiciro bigatuma haba umwiheburo mu bantu.
Reka ibara ryaguye
bararushe harageze aho twifuza komoka tutagira iyo tuja
twebwe dushobora kutuhera mu misi nayo kuvuga ngo umuntu ngo yamane ibihumbi cumi mu mufuko ibikunda
bariho bariho kabisa bariho abarari inzara ni nka benshi mu iki gihe tugezemo
inzara ubutoyi mu gupfira mu bana kwa yariko siyopoli nk'imiryango n'iminsi itatu gihera kudasifite inkono kuzira ubuto sigayeho ku by'imana
nagira abantu ubuto baryamikisha inkoni
ariko usanga abantu bariko barapfa kandi ugasanga bishwe n'inzara
barubukeye ahamagarira ubutungane guhasha abakora urudandazwa rw'abana
mukubicisha mu nzira zo kukomeza cyane cyane ijya nyabune abajejwe intwaro abajejwe ubutungane hamwe n'abajejwe umutekano n'abenegihugu amasentare n'amaparike ayegamiye leta y'ubundi yategeka guhagurukira hamwe kugira ngo vyo kuri ashore guhasha no guhana yivuye inyuma urudandazwa rw'abantu
izake niyo nizigiye umunyamabanga mukuru wa komine Buganyuzi ahamaze igihe hacishwa abana bajanwa muri Tanzania avuga ko batampuhwe kubafatwa bacuruza abana
barahanwa cyane rwose kuko ntibinahora biheranga kuko barakorerwa madosiye mu gipolisi abaopeje babijejwe hanyuma madosiye bakabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
mu ishyirahamwe Sojepa yarihanye agateka k'abana mugabo basanga hari n'izindi mvo hejuru y'ubukene zituma abana baja mu irinde ry'ihugurishwa David Ninganza n'icegera c'umukuru waryo
kuva nagera hamye ibihano de sanction communautaire ibyo twita mise en quarantaine umuntu bakamucira umukenye ntasubire mu bantu ntase kwicara abantu bari batiwe barahemutse kubana abana bari mu ibarabara abana barabataye ntiwicare mu bantu ntufate ijambo nivyo dukwe kugarukana mu kibano hanyuma abategetsi nabo bakamenya yuko batayihera igihugu igihugu kitagira urwaruka kitagira abana nishoka abajejwe intwaro abajejwe amashengero nico kizosubiza itoto abo bana nico kizosubiza iteka igihugu ko igihugu gifite abana mu ibarabara kibari gitutsi
mugihe amakungu kuri uyu wa mungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urucuruzwa rwa kiremwa muntu leta y'u Burundi ntatangazo yasohoye ku bijanye n'uwo munsi mugabo ku byerekeye ubukene butuma abantu batabakomoka abandi bakemera kugurishwa perezida Ndayishimiye yatangaje mu kwezi kwa gatatu mu masengesho n'inzego za leta ko adashoboye kubuhagarika Tuletse abana baje kugurishwa ibigo bijejwe ingo n'imiryango mu ntara icyenda byavuze mu mwaka uheze ko hari abana mu ibarabara barenga ibihumbi ndwi bitewe n'ubukene bwo mu miryango kuwa kane uheze abagabo indwi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu bahanishijwe na sentare y'intara umunyororo w'imyaka itanu n'ihadabu ry'ibihumbi majana abiri na mirongo itanu mu umwe bagiriwe n'icyaha cyo kugurisha imiyabaga muri Tanzania nk'uko amasoko yo mu gipolisi n'abajejwe intwaro yabyemereye Ijwi ry'Amerika eroje buri kaneza Ijwi ry'Amerika
abacuruzi bo mu isoko rya Ruvumera mu mujyi wa Bujumbura kuri wa mbere bahagaritse imirimo yabo barakajwe n'icyemezo cya leta cyo kuzamura cyane ibiciro by'ibibanza bakorera mu Thierry Ndayishimiye
abo badandaza bo mu isoko ya Ruvumera bazindutse berekana akababaro kabo kuri uyu wa mbere bavuga ko bababajwe cyane n'ingingo ya leta yafashwe batabizi
kabaro dufise uharuye n'ibihumbi cumi na bine twahora turiha ugaca uharura ibihumbi amajana na mirongo itanu shira ku mapurusantaje nawe turi abene igihugu tutize turumva igiharuro cy'amafaranga n'agacamuto kumwene igihugu n'ukuri ngaha mu isoko isoko yo ngaha indani nitwe ngabanyesoko twayiyubakishije iki nitwe twayisofye amahera y'aya matore y'iki y'ukuduza hejuru nitwe twisofye mugabo leta ngo isoko ya leta
yuko tuzora turi ha sisamire mu bibanza byo hanze sisamire urashaka usanga na n'umutayu miliyoni zibiri ufise none izo sisamire ku kwezi wazikura hehe ko uri ha vemiro no gusinzira kuva bajya ntiturasubira gusinzira muraguma
uyu mudandaza nawe avuga ko yahora ariha amafaranga ibihumbi ijana kuri ubu bakaba bamudugirije ko ayashika ibihumbi amajana ane na mirongo itanu
ajeweho ndi ibihumbi ijana ku kwezi none wumva nciye banduje ibihumbi amajana ane na mirongo itanu n'umutahe mfise ndushikane miliyoni zibiri
ingingo yo kuduza igiciro gishasha ku mafaranga bahora bariha ku bibanza bakoreramo mu masoko atandukanye ari mu gisagara ca Bujumbura yafashwe mu mpera z'indwi iheze abo badandaza bahagaritse imirimo yabo bavuga ko bari kubanza gukoreshwa inama mbere y'uko ishirwa mu bikorwa
bategerezwa kutugirisha inama bakatubwira ibibazo biri mu isoko hama natwe tukagira icyo tuvuze
buryo bavyiza baje bakabona umwe wese ikibazo afise bakabona ko ibyo bintu byumvira ko bishoboka cyangwa bidashoboka
leta yoza ikumvikana n'abanyesoko ikaraba none ni leta mvyeyi ikaraba abanyagihugu ngene bameze bato bato kuko nitwebwe leta ishingiye karaba ngene yutugabanye mu mayi
bifuza kwiyongenga banze guhagarikwa hakabaho ibiganiro hagati y'abadandaza na leta
kwabona yuko n'ukuri batubara subiramo ibyo byo banditse bagahindura kwa kuraho nako kukabisa naho twayakuru kubera ko benshi babayeho badandaza kandi imitayi yawe abantu ningana usanga abantu bafite imitayi mitoya mwe nk'umuntu afite imitayi muto yari hari amafaranga yakuyehera
twebwe rero nk'abene gihugu ico dusaba leta n'ikigo obere dusaba yuko ingingo bafashe y'ukuduza makori yobangigwa hama bakaza bakatugirisha inama tukagira ingingo dufunditse
ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwaciye busohora itangazo kuri uyu wa mbere nyene buvuga ko bugiye gusubira kwiga kuri iyo ngingo umushikiranganje Martin Niteretse atwara ubwo bushikiranganje yatangaje ko ibyo biharuro bigiye gusubirwamwo
mazimi si dukurikiranira hafi nidogo y'abenegihugu cyane cyane abadandaza bo masoko yo mu gisagara cha Bujumbura amasoko ya leta nidogo cyane cyane ufatiye ko amafaranga yaba yaradugijwe ku rugero rudasanzwe ubushikiranganje bw'intwaro n'umutekano gafasha umwanya wo gukurikirana hafi ibyo bibazo cyane cyane umwidogo turiho turagira umwihwezo twasanze ibiharuro bo bisubiramo neza kugira abo bavuga ko badukirijwe cyane babiharure neza barabe igishoboka kugira urudandaza rusubire rube neza atamwidogo
umushikiranganje yanamenyesheje ko hari ubundi buriganya basanze bwarakorewe mu bibanza byatanzwe mu masoko bikozwe n'inzego zo mu buyobozi
twasanze rero ikibazo cya mbere ubwo budandarizo bwafashwe n'abantu atari abadandaza by'ukuri abantu wasanga bafise icyo bajejwe haba mu ntwaro cyangwa mu bindi bisata byose abafise ijambo ugasanga niyo baciye bihagira ibyo bibanza bene kudandaza bagasha bagenda gukota kaba bapangaye ibyo rero nube gito twasanze bwarabaye aho indongozi hakutunganiza abenegihugu basanga ribanza kwitunganira
abo badandaza bavuga kandi ko guhagarika imirimo yabo ibujumbura bizokogwa no mu yandi masoko hamwe atagihindutse mu ngingo zafashwe ubuyobozi bw'igisagara cha Bujumbura buvuga ko iyo ngingo yari yafashwe n'uburongozi bw'igihugu kubera ko nubundi ikigo obere arico kijeje kwegeranya amafaranga yose y'igihugu mwihejeje kwegeranya y'abacuruzi kizoca kironsa ameri ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambe yubatswe na leta ntabitigira ibihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara cy'ubutunzi cha Bujumbura leta irashira habona Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo abagore baravuga ku burenganzira bwabo butubahirizwa aje imishoka bakomera
mu bibazo abagore bavuga ko bahura nabyo harimo gufatwa ku ngufu no kwicwa cyane mu duce turimo imirwano madamu Neema Serutoki Claudine ni uhagarariye ishyirahamwe rishinzwe kurengera inyungu z'umugore n'umwana muri Congo, Prévention pour la défense des droits des femmes et des enfants mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu yemeza ko nta byishimo umugore w'umunyafurika yagira mu gihe ariwe kibuga cy'ibikorwa bibi bitandukanye kuri we.
Hari abagore benshi abapfuye twobarawe na nka 500 tujijeho n'abana kare babakorewe ibyamfura mbi ni benshi cyane bageze barenze mu 300 kuko hari abo bo tubonaga nabo bandi bajaga barihisha make n'abagore benshi bapfuye kandi banari kuguma kupfa banari kuguma gukorera ibyamfura mbi.
Kuri we uyu munsi wagakwiye kubo kwifatanya n'abagore bari mu kaga cyane cyane abo mu ntara ya Kivu ya ruguru bibasiwe n'intambara.
Umugore buno ndakugarura ibyishimo tujyari muri no mibereho none ugu munsi gwahari wabagore gwaruguru umunsi go kwibuka abo bagore bapfuye muri no ntambara nabandi bakorewe byamfura mbi nabo bagore bari mu nkambi tukagubaharira tukatekereza nimba hari wenda bizaba neza tugizute nanga wenda hari tukibutsa na guverinema mu byo yokora kugira tubeho neza.
Ingero ni nyinshi ku bagore bibasirwa niho hoterwa muri Kongo. Abandi bahura n'ibi bibazo ni bamwe mu bagore bakora akazi ko mu rugo bavuga ko bahohoterwa mu buryo butandukanye n'abakoresha babo hano mu mujyi wa Goma. Abo radijwe rya Amerika ryavugishije bagize bati
hakiza mfanya kazi masiku azishimiliki.
Uburenganzira bw'abagore bakora akazi ko mu ngo ntabwo bwubahirizwa habe na gato. Usanga basuzugurwa uko babonye. Njyewe hari ahantu nakoraga mu minsi yashize, ubwo bose ansaba yuko turyamana ndabyanga. Maze kubyanga mfata ku gahato kuko nta hantu nagombye kumurega. Bibaye bityo rero yanteye inda, maze kuntera inda mbura ukuntu nabigenza ahitamo no kunyirukana. Ubwo rero abo bana nibo bahagirira ingaruka.
Victime kukosenye hakuju.
Mitera kazi ngufu wo mwishyirahamwe FEDO kiri haranira uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo yemeza ko imibare y'abagore bafatwa ku ngufu bakora akazi ko mu rugo yiyongera umunsi ku wundi. Abakozi bo mu rugo bahura n'ibibazo byinshi cyane cyane muri iki kinyejana turimo. Ubu twabaruye byibuze abagore n'abakobwa bane bafatwa ku ngufu buri munsi, kandi ikibabaje ni ukuntu abakoresha baba aribo bakora ibikorwa nk'ibyo. Iyo mibare twayimenye mu bushakashatsi bwakozwe hano mu mujyi wa Goma gusa. Ubwo urumva mu byaro no mu yindi mijyi igize intara ya Kivu ya ruguru ibikorwa nk'ibyo ni byinshi, ndetse hari n'abatabona imishahara yabo. Ibyo biteye agahinda cyane rwose kuko bakoreshwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu. Ubusanzwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo abagore bashyirwa ku mwanya umwe n'abagabo, ariko ubu abagore barimo kuzana umuvuduko cyane muri politiki y'igihugu nubwo imyanya yabo ikiri mike cyane. Nubwo benshi babasuzugura, Victoire Hakizimana umunyapolitiki wo muri Kivu ya ruguru avuga ko abagore bashoboye kurusha bamwe mu bagabo.
Muri politiki abagore barashoboye nkuko n'abagabo bashoboye, uretse ko imbogamizi twe tubona ku ruhande rw'abagore ikiriho surtout muri Afrika nuko abagore bamwe baracyitinya, ariko uretse kwitinya tuzi yuko bafite ububasha nk'ubwo abagabo bafite. Ngo izo mbogamizi ziveho kandi abagore bagerageze kutinyuka nuko hagombye kuba amahugurwa nk'abayobozi b'igihugu bakajya bategura amahugurwa yo gushiramo abagore babereka yuko ububasha abagabo bafite nabo babufite.
Imibare yatangaje mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bw'abagore yagaragaje ko 80% by'abagore bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batigirira icyizere cyo kuba bakora akazi gakorwa n'abagabo. Iyi mibare kandi yahishuye ko 67% muri bo bagira ubushake bwo gukorera igihugu, ariko bakagandamizwa n'abagabo ndetse na leta ntibaha umwanya wo kugaragaza ibyo bashoboye. Ubu muri leta ya Kongo imibare y'abagore bafite imyanya haba muri sena no mu nteko nshingamategeko iracyari mike cyane ugereranyije n'iy'abagabo. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
igihugu cya Haiti kirwa kiri mu nyanja ya Caraïbe kishimiye ko Kenya yemeye kuzayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga uzajya kugarura amahoro. Themistocle Mutijima.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo Kenya yatangaje ko yiteguye kohereza abapolisi igihumbi bo gufasha mu guhugura no gufasha bagenzi babo b'abanya Haiti mu kurwanya udutsiko twabagizi bana bitwigarura igice kinini cy'umurwa mukuru Port-au-Prince. Itangazo ryasohowe na bwana Alfred Mutua, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya, rigira riti Kenya yemeye kuyobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga muri Haiti. Iyo herezwa ry'umutwe w'igipolisi kirangajwe imbere na Kenya risaba manda y'akanama karoni gashinzwe umutekano ndetse no kwemezwa n'abategetsi bo muri Haiti. Ako kanama kasabye umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres kukamurikira bitarenze hagati muri uku kwezi kwa munani raporo y'inzira zishoboka mu gukemura ikibazo cyo muri Haiti, harimo no koherezayo umutwe w'ubutumwa bwa Loni. Abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bamaze igihe bashakisha igihugu cyayobora umutwe w'ingabo mpuzamahanga muri icyo gihugu. Minisitiri Mutua yavuze ko mu byumweru bije Kenya izohereza abashinzwe kugenzura uko ubwo butumwa buzakorwa. Kenya ifatwa nk'imbonera y'ubutegetsi bugendera kuri demokarasi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, irimo kugira uruhare mu bikorwa byo kugarura amahoro muri ako karere iherereyemo nko mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Somalia. Udutsiko twabagizi bana bitugenzura igice kingana na 80% by'umurwa mukuru Port-au-Prince, kandi byaha by'urugomo birimo gushimuta abantu hagamijwe incungu mu mafaranga, kwiba imodoka, gusambanya ku gahato ndetse n'ubujura bwitwaje intwaro birahiganje. Bitewe n'uko Leta idafite ingufu kandi n'inzego zayo z'umutekano zikaba zararengewe, iki gihugu gikennye kurusha ibindi mu karere giherereyemo gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi, ibya politiki n'iby'umutekano. Yaba minisitiri w'intebe wa Haiti Ariel Henry ndetse n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres bamaze hafi umwaka basaba ko amahanga yagira icyo akora. Kugeza ubu nta gihugu cyari cyakagaragaje ubushake bwo kugira icyo gikora. Muri Haiti hari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni kuva mu 2004 kugeza mu 2017, ariko abakozi babwo baza gutakarizwa icyizere nyuma y'aho icyorezo cyakorera byagaragaye ko cyaturutse ku bakozi ba Loni bakomoka muri Nepal yitanya abagera ku 9,500. Muri iki cyumweru Amerika yategetse abakozi ba ambasade yayo muri Haiti batihutirwa hamwe n'imiryango yabo kuva muri icyo gihugu bwangu. Ni nyuma yo kuwa kane ushize umuforomokazi w'umunyamerika n'umwana we bashimutiwe muri icyo gihugu nk'uko byatangajwe n'umuryango nterankunga wa Gikristu uwo muforomokazi yakoreraga.
Urakoze Themistocle Mutijima. Ni hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ukurusha imyaniko agutwara urutaro. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi tuliruhutsa mugushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
ifise abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura umyaka imaze isamirana ibyize gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi rya Amerika